mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya 18 muri kumwe na Jodian ni nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi muri byo harimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asanzwe ari umukuru w'ubumwe bwa Afrika yatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu 14 ya Addis Abeba muri Ethiopia kugira ngo bige ku kibazo c'amatora yo muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo.
Amatora amaze kurangira ari amakuru menshi yagiye aza atandukanye rero unakurikiranye nuko kampanya yagimera abantu uko bari biteze siko byaje abo twumvaga twatekereza kuko bari bafite amajwi menshi sizo zabaye ubu hari abatangiye kuvuza induru bakomenda urumva bavuga ko babiza amajwi cyangwa se babarenganije.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi adashima uko amatora yagenze. Iyo nkuru turayigaruka ko twongere tubabwire n'ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga kuri ayo matora ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kirimo utwangonongono nabiciye ku masonga urongo y'umwe bwa Afrika yatumye ko inama kugira ngo ikibazo cya Kongo gihagurukirwe. Akuno bazanga babwira muri make ko sentare muza makungu mpana vya hasepejo kwa gatatu yaciye intege wahoza ari umukuru w'igihugu mu Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo mukuta murekura nyuma yaho yejejwe kuvyaha yagirizwa mu bwicanyi bwabaye muri Cote d'Ivoire nyene nyuma y'amatora. Abacamanza bari bemeje ko Gbagbo hamwe na Charles Blé Goudé bari kurwa nyuma yo kubeza ku bwicanyi bwahitanye abantu 3000 kubagirizwa ko boba barakokeje muri Cote d'Ivoire nyuma y'amatora hagati y'imyaka 2010 n'ibihumbi 2011. Charles Blé Goudé na Laurent Gbagbo nibo bagirizwa kuba barakokeje ubwo bwicanyi igihe bezwa akamwe mikari kose hanze ya sentare. Kandi umukobwa wa Gbagbo yari yavuze ko muryango yiteguriye kwakira umubyeyi wabo muri Cote d'Ivoire nyuma y'imyaka 7 yaramaze mu nyororo CPI. Ariko abacamanza bahavuye baba barabangira kubakura mu munyororo mu gihe CPI ciweza ibyashikije n'abashikikiye ingingo yo kuwa kabiri iyo kubarekura. Abacamanza bisigura bavuga ko mu gihe borekura abagabo babiri bashobora kutazogaruka kwitaba ubutungane umwanya n'umwanya bubakeneye. Umukuru w'igihugu cya Kenya aremeza ko agiye guhiga abakora iterabwoba bagaze igitero ku munsi wa kabiri Nairobi ku murwa mukuru. Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko abagaze ico gitero bose bishwe kandi yongeragabisha ko leta yiwe giye guhiga uwo wese yabigizwemo uruhara. Igipolisi gitangaza ku ruhande rwabo ko abantu bashika kuri 21 bishwe muri ico gitero catanguye ku muhingamo wa kabiri. Muri bo harimo abasomaliya babiri, umwongereza hamwe n'umunyamerika umwe. Umuhayi w'iterabwoba Al-Shabab waremanze ko ariwe wakoze ico gitero catanguye n'igisasu caturitse hanze ya banke mu nyuma kibandaniriza mu ihoteli yo muri ico kibanza. Abategetsi ntibaremeza ivyavuzwe na Al-Shabab, ariko hagataho Al-Shabab yarigeze kugaba ibitero nk'ivyo muri Kenya muravyibuka. Muri vyo harimo icabaye mu 2013 mu kibanza kirimo amaduka menshi citwa Westgate Mall cahitanye abantu 67. Ikindi cahico mwaka w'2015 kuri kaminuza ya Garissa ico cahitanye benshi kuko cahitanye 148. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayimva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 ku mugoroba ni kuri metero 19 22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asanzwe ari umukuru w'ubumwe bwa Afrika yatumye kinama y'abakuru b'ibihugu 14 ya Addis Ababa kugira ngo bige ku kibazo cy'amatora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu mwanya w'ibiriko biranugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi kuko amatora ya Kongo akivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho tubanze tugaruke ku vy'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yasubiye gutumwa ko inyuma gusiba inshuro zibiri zose ibiro bikuru vya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ariwe anarumutswa karere vyatangaje ko iyo nama izo bitariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri kuza yarusha muri Tanzania u Burundi bwari bwatumye isiba bwemeje ko buzoyitaba ibindi na mugenzi wacu muri Kigali Pierre Clavernier nkuru
Ugwandiko bwa rungitswe n'ibiro bikuru vya perezida wa Uganda abicesheje mu bushikiranganje bujejwe umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruvuga ko inama y'abakuru b'ibihugu igira 20 izo bakwitariki imezo kwezi kwa kabiri kubuza yarusha muri Tanzania ubwo gwandiko ijwi rya Amerika rifite ikopi rwarungikiwe umunyabanga mukuru w'uwo mujyango kugira afate ingengo zose zibereye maze iyo nama izogende neza Perezida Museveni avuga ko abakuru b'ibihugu bagenzi we bose bamaze kurungikirwa amakete y'ubutumire abo nabo n'u Rwanda, wa Kenya, u Burundi, wa Sudan y'Epfo hamwe n'uwa Tanzania hari naho azobera iyo nama. Ni inama yari maze gusiba kabiri kose ubwa mbere yari yatumye ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze icyo gihe abakuru b'ibihugu n'intumwa z'ibihugu bitanu baritavye ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyitavye kandi nta n'intumwa yarungitse perezida Nkurunziza yaseguye mu ikete yanditse ko atari bwitegure neza iyo nama vyatumye iyo nama isiba ubutarariye naho abatumire n'intumwa zitandukanye mva makungu bari bamaze gushika mu nyubakwa yari kubera mu iyo nama Ubwira kabiri perezida Museveni yatumye ko iyo nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze nyene yamara naho nyene irasiba abakuru b'ibihugu basiguye ko batari bwahurize ku itariki iborohereza bose yamara muri kino gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yaremeye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze mu kiganiro yahaye abarundi ko iyi nama yemereje u Burundi buzogitaba n'umuvugizi wiwe Jean-Claude Karigwa Ndenza ko yavyemereye ikinyamakuru iwacu ku Burundi buzoburabira mu rugi mu kwitabyo nama kusania tomoye neza nimba ari perezida Nkurunziza ubwiwe azokwigirira canke ko azorungika intumwa ibi kandi birashimangirwa n'umunyamabanga mukuru wa Yase ambassadeur Liberant Mfumukeko mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru ku munsi wa mbere w'iyendwi
I can tell you definitely that all the partner states are willing to participate
in this. Atubu ndashobora kubabwira ntakekeranya ko ibihugu byose bigize umujyango bizokwitaba iyi nama yimirije. Hanyuma muri umwaka w'2019 umujyango wa Yase uzokwihatira no gukinga amatati hamwe no gukemura yahari mu karere kose. Ati ni by'ukuri ugutera imbere kw'akarere kose kuba n'imfa gusa mu gihe ataba mwe buhari umubano mwiza hamwe n'ubucuti mu bihugu byose bigize uwo mujyango ayo matatu nyene mfumuke kavuga ari mu bihugu bya Yase ari mu bizo kwigwa nabo banyacubayiro cyane cyane kibazo c'amatatu ya politiki ari mu Burundi umuhoza mukuru muri ayo matati perezida Museveni ari nawe yatumye ko iyo nama azotanga raporo y'ingenzi ibiganiro byagenze mu kiringo cy'imyaka 3 bimaze iyo nama niyo izofata kandi ingengo y'ingenzi ivyo biganiro bibandanya izotora n'abahuza bashasha kuko Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yatangaje ko arangije akazi kiwe hari mu kwezi kw'icumi guheze igihe haba igice cya gatanu c'ivyo biganiro bititabwe na leta y'u Burundi no muri kubutegetse CNDD-FDD abanyepolitike b'abarundi nabo bari bitavye ico gice bace basaba ko bohabwa abandi bahuza ubunyanise niyo nkuru umunyepolitike atavuga rumwe na leta yabwijwe rya Amerika ibiri mu rwandiko rwa bose bahaye mukapa
tukagira tuti basubire barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cy'u Burundi ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine yishyira mu gihugu byo muri Afrika Jo cyari subira rigafata ikibazo cy'umuntu ke kuko twasanze umuhuza ari umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cy'uburundi atacyitayeho cyane
muri iyo nama kandi perezida Museveni azoca asubirirwa n'uwundi mukuru w'igihugu ku burongozi bw'uwo muryango umwaka wose amakuru yo kwizera yemeza ko uzomusubirira ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye tukivuga ku makuru y'umukarere imigwano yaraye yongeye kuvuka ku muri territoire ya Uvira lokalite ya Mubere ni groupement ya Kigoma hagati y'umuhari witwaje ibigwanisho Tabara n'umutwe w'ingabo zikekwa kuba iz'Uburundi zikorana na Mayimayi Kijangara mugenzi wacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo atwibutse ivyo mirwano yabaye ejo kwa gatatu
Umuvugizi w'umutwe w'inyeshamba z'abakongomani za ISL Union de Congolais Libre Bwana Muremera Alexi yavuze yuko imigwano yatangiye saa 10 za mu gitondo ubwo inyeshamba za Red Tabara zifatikanyije na Mayimayi Kihebe zateraga ibirindiro bibiri bya ISL biri Kabere na Mubere Muremera Alexi agira ati
Izi tumetoka Kabere tukiwapiga
tuwaingiza Tukawavanye Kabere tubarasa tubinjiza Mubere iyo mu tugejeje umurenge pose aho bari bashize ibirindiro byabo bahunze berekeza kibuza mpegeri kandi twishemo 10 Ku ruhande rw'inyeshyamba za Red Tabara zabwijwe ijya Amerika yuko ziri kugwana n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na FDLR hamwe na Mayimayi Kijangara kandi ko bafashemo abagwanyi batanu kandi ko nta basirikare 10 batakaje
barimo bambwira ngo barirukanye ngongo kandi ngo bafashe ngo bantu banyu 10
barimo baravuga ni wabo
none se mwisha babo bangahe
ibenshi nta gikigire cyo cyo bera no kwatagwana Kwa
mbele kutu ya tukera hai. Tano na warundi changwa na wa Mayimayi.
Na warundi watakumi nina mefutili.
Ariko, umuvugizi wa ISL Bwana Alexis Muremera ahakana ko umutwe wabo utifatikanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe kuko inyeshyamba za Red Tabara zibivuga ahagira ati
hapana watupilie mbali sisi ni wakongomana halisi ISL ni Union de Congolais Libre haiko Warundi haiko FDLR ni wakongomani ambao wanapigana ile kundi ambalo
Oya, kwe turaba kongomani b'umwimerere ISR ni Union de Congolais Libre ntabwo ari abarundi cyangwa FDLR n'aba kongomani bagwanya imitwe y'abanyamahanga kuva mu bihugu by'abaturanyi bakaza kwica abakongomani bibeni mu misozi miremire n'imigufi ya territoire ya Uvira umuyobozi wa societe civile muri groupe makigoma na sanje bwana Bernard Kadogo yemeje aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya Red Tabara ifatikanyije na Mayimayi Kihebe n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na Mayimayi Kijangara Bernard Kadogo umuyobozi wa societe civile muri sanga agira ati Ejo ubundi n'ingabo z'u Burundi zinje ku butaka bwa Congo zifatikanyije na Mayimayi Kijangara Mbaja Kabere ko muri gurupe ya Kigoma hari undi mutwe ufatikanyije na Mayimayi Kihebe wamenye yuko ababo bazamutse nibwo baje kuzenguruka babo babatera none mu rukerera saa 10 n'imwe kugeza ubu amasasa aracyarimo avuga kandi abaturage bahungiye muri sanga na Kigoma ubwo twaganiraga n'umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Kapiteni Dieudonne Kasereka yatubwiye yuko aya makuru y'intambara yabaye none ayazi ariko ko ntacyo yatubwira abayobozi batamuhaye uruhusha twongeye kumuvugisha yatubwiye yuko bataraganira na generali kandi ko ari kumutelefona ntafate telefone mwumenye yuko atari bwo bwa mbere inyeshyamba z'u Burundi za Red Tabara zigwanira ku butaka bwa Congo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi nubwo igisirikare cy'u Burundi cyagiye kibihakana ko nta basirikare bacu bari ku butaka bwa Congo Vedaste Ngabo wo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenuye muri Congo turaza gusubirayo tubabwira iby'amatora kirimwo impari ariko imbere yaho tumira mate gato hama tunyarukire muri Uganda bitewe n'ibazo by'inzara n'ubuzima bubi byagiye birangwa makambi impunzi atandukanye mu gihugu cya Uganda impunzi zimwe zagiye ziratoroka mu makambi zikaja gushaka ubuzima mu bice bitandukanye by'ico gihugu izindi ndetse zigahungira mu bindi bihugu nko muri Kenya rekumenyesha makuru y'ijya Amerika muri Uganda Ignatius Rahizi atubwire icakurikiye
Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Rukinga zo naganiriye nazo zambwiye ko zigeze kuva mu gihugu ubwo ibiribwa zahabwaga byari byagabanyijwe cyane ku buryo zari zishwe n'inzara zimwe zigahungira muri Kenya izindi zikajya imbere mu gihugu gushaka ubuzima abadamu babiri b'abarundikazi bo baje guhungira muri Kenya bavuye muri Uganda ariko naho ubuzima buza kwanga nuko bongera kugaruka muri Uganda
twe twaragiye Kenya kubera kubera inzara nyene ubwo rero twumvise ngo amakade ngo bayongezeho ibiryo ubwo tuca turavaye
mwari muri Kenya haganaye
aho bitaka rubayere twamaze y'umwaka umwe
ko Kenya ho babakiye gute
ntuze nya Kenya batwakiriye neza ariko naho ntago bimeze neza kuko ntiwogenda nko kwigwariro mu ijoro
so mubonye Kenya byanze mugaruka Uganda
kubera baza badutelefona batubwira ati naje kamandata avuga ati abagiye Kenya n'abagiye Tanzania batwawe na bya ninzara ibiro twaravyongeje nimuze mufate amakade yanyu
ni kumwagarutse byagenze neza
twaragumye turagenda ku office batubwira ngo bazadukorera none ubu ejo bundi baraduhaye ikade naho tutarayirira ariko ubu twerekeje kwirira nkejo
bivanye n'ibibazo nagiye ngirira mu ikambi hageze aho nomoka kubera inzara yari hari nta muntu wari kujya gukorera bari bagifata ibiro bitatu turomuka tujya muri Kenya aramaze y'umwaka ndongera ndagaruka maze kugaruka sanga inzu yanjye barayigujije kujya kuburana inzu muri kafomi bambwiye yuko atakintu na kimwe bashobora kufasha rero njicyo nosaba nimba yuweni koko ihari ifasha impunzi muri Uganda badufashe bikwiye
inzara impunzi ivugaho yabaye cyane cyane kuva mu 2017 kugeza mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo umuryango wita ku biribwa ku isi PAM wavuze ko amafaranga yagenerwaga kugura ibiribwa byo guha impunzi yari yaragabanutse cyane ku buryo n'ubwinshi bw'ibyo bahaga impunzi bwaje kugabanuka cyane nuko nk'abari bafite imiryango batunze mu makambi bikabatera ibibazo bikomeye nk'uko uyu abisobanura
ku buryo bigeze no kuduha ikiro kimwe n'igice ariko ubundi byo baduhaga ni ibiro bitatu ariko hari n'igihe bageze kutunyuriza amaduha kimwe n'igice ngo byo kujya byabuze ngo ubwo umuryango narawuteruye ndagenda njya Bunyoro maze kugera Bunyoro ubwo ndagumize ndapagasa n'abana banjye ndakomeza ndabatunga
iki kibazo cy'inzara cyateye izindi ngaruka zikomeye ku buryo bamwe mu bana b'abakobwa bagiye gushaka abagabo bataragera ku rushinga
nkanjye ndaho nagiye kubona mbona haje umuhungu arambwira se waje nko kwitwarira ukava mu nkambi kubayeho nabi nanjye nareba inzara iri mu rugo nahise nigendera nahitanwa iyo ngiyo za Kampala tubayeyo hashize igihe baratelefona ngo hagiye kubibarura ngo barimo baranshaka mu rugo ngeze hano sanga barajya harageze ubu nirwa niserebaga kuri office ngo bambarure komeza bambwira ngo ninegereze kandi umugabo wanjye mu rugo aguma ntirufuna ngo ningende
nyamara ariko kuba impunzi ishobora kujya aho zishaka mu gihugu zigashaka imibereho ngo nibidasanzwe ukurikije umuvugizi wa HCR muri Uganda Dunia Issa
So in Uganda they have freedom of
Ati muri Uganda impunzi zifite ubwisanzure zemere gutembera mu gihugu cyose zibona serivisi nk'iz'abandi banyagihugu babona zifite uburenganzira bwo gushaka akazi kwiga no kuvugwa nk'abandi banyagihugu ugiye ahandi ku isi n'ahandi wasanga impunzi zifite uburenganzira nk'ubu mu bihugu bimwe ahubwo impunzi ntizinemererwa no gusohoka mu nkambi kugira ngo zigire aho zakandagira hanze y'inkambi kuri ubu ibyo kurya bigenerwa impunzi bimaze kongera kwiyongera kandi zimwe kimwe n'abanyagihugu zerije imyaka nk'ibishyimbo ibigori hamwe n'ibindi akaba ikibazo cy'inzara kitakivugwa cyane keretse ku mpunzi nsha n'izitarabona ikarita y'ubuhunzi izemerera gufata ibyo kurya no gukora akandi kazi Ignatius Sibahizi ijwi ry'Amerika Uganda
Ignatius Sibahizi arakenuye gisata c'impunzi tukibandanirize muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko tukifatiye mu mpunzi z'abarundi z'abakongomani bahungiye mu Burundi basaba yuko wotogwa watowe mu matora aheruka yogarukana amahoro muri ico gihugu ariko bamwe n'abandi bahungiye ngaho mu Burundi banavuga ko batashimye uko amatora yatunganijwe ibindi na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Tubasanze mu ntara z'umuseruko Ruyigi na Cankuzo ari amakambi y'impunzi z'abakongomani bamwe mu bakongomani bahungiye mu Burundi twashoboye kuvugana barashima ukuntu amatora yagenze ibyo muri Kongo turabikurikirana ku maradiyo no kuzindi mbuga nibyo amatora yagenze neza uwatsinze nibamureka atware uwatsinzwe nawe arindire manda yindi arabe ko yokwizerwa nawe twe twifuza ko demokarasi yokubahirizwa Kongo n'igihugu kinini kizana ibibazo mu Burundi mu Rwanda n'ibindi bihugu twifuza ko demokarasi yo kubahirizwa kujya biri hagatorwa hisunzwe iyo demokarasi maze hagatwara kujya bayatuwe n'abanyagihugu
nous avions été tellement ravis d'apprendre que una organiser les élections quelles que soient les conditions dans lesquelles
twara nejeje cyane no kubona aratunganijwe amatora n'ico bitwaye uko amatora yagenze imana yarafashije twarumvise ko havuyemo ibiharuro byashimwe n'abana bariya mu bakurikiranira hafi muri Kongo twarahunze Kongo ariko ni igihugu cacu turagikunda naho hari bidutandukanya byinshi muri Kongo turi impunzi twahunze Kongo kubera ibibazo binyuranye twebwe rero tuko turibaza kuno munsi yaba mateka yu yaba tikesedi yaba sadad wotogwa wese bayitorewe n'abanyagihugu twokwimvisemo amahoro hama natwe turi hanze tugataha nta muntu yogubwa neza nk'uko yo bari muhira kuko mu bizi ubuzima bwo mu buhungiro ntibworoshe na gato
comme vous connaissez la vie de l'exil n'est pas facile
hari n'abandi bavuga ko harakango nongono
twaratugiranye iminsi amatsiko yo kugira ngo tumenye ibizava muri ariya matora ariko amatora amaze kurangira hari amakuru menshi yagiye aza atandukanye rero unakurikiranye nuko kampanya yagimera abantu uko bari biteze siko byaje abo twumvaga twatekereza kuko bari bafite amajwi menshi sizo byabaye kandi biranagaragara kuko ubu hari abatangiye kuvuza induru bakoma induru bavuga ko babibye amajwi cyangwa se babarenganisha
icyo bakongomani basaba ni uko hoba impinduka inzego z'umutekano wa Kongo zitungwa gatoke mu guhungabanya umutekano zikaronswa imishahara ikindi gisabwa ni uko moro n'umutekano n'ukungwa ubumwe kwa bakongomani vyoba mu vyihutirwa ku nzego zigiye gushingwa
tunaomba ile mabadiliko kwenye tulikuwa na hitaji yenye
kabila impinduka zose kabila yari yavuze ko zoshikwa mu ngiro zoshikwa mu bikorwa kabila yaravuze imigambi itanu muri iyo migambi itanu nta kintu na kimwe twize tubona kija mu ngiro natwe banyagihugu baba muri kivu yo mu manuko tuvuga igiswahili duhana imbibe n'u Rwanda n'ibindi bihugu byinshi ibarabara ryacu ni barabara nimero gatanu mu bice byacu hari ubutunzi bwinshi twari dukeneye amabarabara umuyaga nkuba n'amahoro tubona impinduka abasoda baronswa imishahara kuko abasoda barahungabanya abantu cyane reka n'abandi bakozi bahembwe kugira ngo amahoro aboneke muri make dukeneye impinduka zogarukana amahoro none twoja nicyo gituma dusaba perezida kuzana impinduka
tunaomba deja perezida tubone mabadiliko
tumwiteze ko yogira ibyiza akoze mu gihugu cacu ku mutekano n'iterambere twarasambuye igihugu cacu kubera ibibazo by'amacakubiri hari amoko menshi atumvikana hamwe ushobora kumvikanisha aya moko ubumwe bwayo moko akagira ubumwe bwayo moko aho tuzoyumvagwa cyane aho umukongomani wese aziyumva nk'umukongomani atanumwe azokwaduka ubutende umukongomani avuge ngo uriya nawe siwe hamwe yoshika kuri ubwo bumwe hagati ya moko ari muri Kongo aho tuzomufata nka Moise wacu nk'umutabazi w'igihugu cacu murazi wagiye gusubirira Kabila nibyo yaratwaye igihugu yarashoboye gukora bimwe mu byo yarashoboye ariko yarananiwe guhuza amoko n'imiryango muri Kongo iyo ni nayo mpamvu hama intambara ijya no hino muri Kongo aho rero niyo hoba amahoro arama n'umutekano
la véritable paix la sécurité
impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi barenga 50,000 abenshi muri abo bari mu makamba ari mu buseruko bw'u Burundi mu ntara za Ruyigi na Cankuzo mu Cankuzo Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
inkuru rero yahariwe bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi turagaruka kuri ico kibazo cyo kutumvikana mu vise kuvyavuye mu matora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uno munsi kwa kane mbere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asanzwe ari nawe mukuru umwe bwa Afrika yatumye ku inama y'abakuru b'ibihugu 14 ya Addis Abeba muri Ethiopia kugira ngo bagaruke kuri ico kibazo cha Kongo ibindi na mugenzi wacu Eloge Urika neza i Nairobi muri Kenya
Kumusi wakabili weyendwi ya kanama kaoni kajeriwa mahono mutekano bisabwe n'u Faransa kaso itangazo livuwa kukishimiye ukwa matole agenze muri rusangi mu gihugu cha Kongo nubwo biruko Martin Fayulu avuga kwa majwi yibwe yicuetse nkaye ntayinyuzwa asaba ko biharurwa ry'amajwi bushasha mugabo wako kanama kaoni gasigura kwa matole agenze neza muri rusangi ataye intamba myizi janye n'ubuhinga umutekano muke n'ibikoresho kagasaba impande zose kubaha ibyavuye mu matora mu ntumbero ukingira demokarasi n'ukomeza amahoro mu gihugu abagize ukanama bahamagarira kandi udashimishijwe n'ivyavuye mu matora kuvyanka bicishije mu nzira y'ubutungane bagashimangira uruhara rw'umwe bwa Afrika hamwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'amajefo Sadeke Uwo muryango nawo kuri uyu wa kane bisabwe n'umukuru w'umwe bwa Afrika ibihugu biwugize bikoraniye Addis Abeba muri Ethiopia byiga ikibazo cy'amatora ya Congo n'ubu izavuyemo bitarahurizwa ko na bose. Abakuru b'ibihugu 14 nibo batumwe ko na Paul Kagame w'u Rwanda ku murwa mukuru wa Ethiopia. Mugabe yonama ibaye mu gihe imiryango y'ihugu by'akarere itabona ko ikibazo cha Congo ku munsi wa mbere w'iyindwi mu gihe inama mpuzamakungu y'ibihugu by'ibiyaga binini CEGL yasabye ko subirwa mu iharurwa ry'amajwi ariko SADC yanze gushigikira ico cifuzo bitewe na Afrika y'Epfo isanzwe risoma mbike n'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi yamivuga ku bwigenge bwa Congo butegerezwa kubahirizwa. Ku rubuga ngurukana bumenyi Martin Fayulu ubwiwe yandika agira ati ni ngombwa ko habiharurwa bushasha ry'amajwi kugira ngo turinde Congo gusubira mu kaga icifuzo cy'abanyagihugu gitegerezwa kubahirizwa abakongomani n'amakungu ntibashobora kuguma basuzugurwa. Uwishura Fayulu ati nari nagushyigikiye mbere ariko maze kubona gashavuka bimwe mu bihugu bya rutura n'ukwivanga kwavyo muri aya matora nasanze uzoba mubi cyane kurusha Kabila na Mobutu. Unawe ati nta kaga kazoba muri Congo twese turazi ko atakindi mwifuza mugabo ntavyo muzobona. Ubundi nawe yandika ati ubwa kera twifuza kwikura ko Kabila rimwe na rimwe nibaza ko ingorane za Congo ziri mu mitwe y'abantu bwabo. Unawe yishura Fayulu ati waragiye kuri sentare ntahinyuzwa nibaza ko wajanye ivyo vyemezo. Uwunda shiriki wa mukandidati ukuri ntikumurikwa abakongomani twatoye Martin Fayulu na matohoza yose aravyerekana. Unawe muri makati komeza ishaka prezida wanje izi mpari ku matora y'umukuru w'igihugu yo kuba 30 kwezi kwa 12 umwaka uheze zikomeje mu gihe umukuru w'igihugu tunganya amatora seni watangaje ko Felix Tshisekedi ariwe yatsinze. Uwo mugabo yari yatanzwe n'Urunani Cash ruhurikiyemo umugambwe wiwe IDPS hamwe na UNC yamuramuwe Vital Kamerhe. Kwa 2023 kwezi kwa 11 umwaka uheze bashingurwa runani na Nairobi muri Kenya Tshisekedi yari yabwije ujya America uko aramutsatowe azogwanya intwaro mbi ifatiye kubiturire.
Dans nos sociétés traditionnelles, le vol, le simple vol n'existait même pas. Le voleur était banni de la société.
Muri kahise mu kibano n'ubusuma busanzwe ntibwabaho umusuma yarahirirwa ivomo abantu bari bazi neza ko ari ngombwa gukora iciza ubwo buntu nibwo tugomba kugarukana kuko birashoboka. Kimwe mu byo tuzokora ni guhemba neza abantu abakozi ba leta nabirirwa babirakuya kugira ngo bagaburire imiryango yabo. Iyabo bantu bafashwe neza nta rwitwazo rw'ibiturire.
Bien rémunéré, il n'y a plus de raison de justifier la corruption.
Yanagarutse ku mugambi nyamukuru afitiye ubuseruko bwa Congo.
Il faut d'abord se baser sur les populations locales, les collectivités locales.
Ubwa mbere na mbere ni uguca ku bantu bahaba amoka hatuye ni ukuraba abatware tukavugana tukabashyira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo. Ikindi naco ni ukugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu. Uyu munsi inzego z'umutekano za Congo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye. Tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu bibanyi kuko tuzohora turababanyi ubuzima bwacu bwose. Twebwe tuzorengana ariko amaleta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu by'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacako bidafatiye ku moko. Aya matora ashize mu mayira abiri kazoza ka Congo yabaye yaramaze imyaka ibiri yose yarindiriwe yaguma yigizwa inyuma. Martin Fayulu avuga ko yatsinze n'umukandida yatanzwe n'imigambo ya Moise Katumbi umugwiza tunga yahoze atwara intara ya Katanga iri mu manuka bwa Congo hamwe na Pierre Bemba yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu. Bomo ko ari babiri nta burenganzira bahawe bwo kwiyandikisha nk'abakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa gatatu mu itangazo leta ya Amerika yasohoye yasabye ko ibitigiri ntabanduka bizavuye matora vyoza vyerekana vy'ukuri ubugombe bw'abakongomani. Eloje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eloje uri kaneza Nairobi arakinwe n'ukuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi kugitega biri yakoze Fasil Gebe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yadufashije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'ino munsi. Ndabifurize kubandanya mururanirwa mu ntonde zitandukanye z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye zibashikira aho mutwumviriza muherereye na hejo naho twatanguriye.